radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze kuri mwe mwese mwumva radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu wa gatatu: muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inzego z'umutekano zatatanije abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
Harimo n'abanyamakuru batatu bungu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Jeffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri no misi w'imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura.
Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mukanyira tubwira uko bimeze mu Burundi. Ho abaturage bo muri komine Nyanzalac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya korera gishobora kubibasira.
Utudu twasugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye bugorovye bagenda ku Tanganyika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe. Imvura iguye urambye yabihitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi twagenda tukayavoma cyo kiza cya korera kigatera kiza. Ego turashikirwa ntiduhariye kwe.
Uyu nawe ni umwe mu baturage batuye muri ako karere, naho mu mahanga ku nshuro ya mbere mu myaka 60 ishize umubare w'abatuye Ubushinwa waragabanutse. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, tugumane. Amakuru ku ijwi rya Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Turayahera ku yavugwa ku karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umuhari w'abarobeli M23 utaravana abarwanyi bawo bose mu bice wifatiye mu buseruko bw'igihugu. Awagiriza guhuma maso akarere wemereye gukura y'abasirikare bawo bose. Ibi yabivugiye mu nama mpuzamakungu y'ubutunzi i Davos mu Busuwisi ejo ku munsi wa kabiri. Ku bwa Perezida Tshisekedi, M23 uracyari mu bice yafashe. Avuga ko uwo muhari werekana kuri kurimuka, ariko sivyo. Icyo bakora ni ukuzingurukira aho bari bava aha bungururiza ahandi, ariko bakaguma mu bisagara bafashe. Umuvugizi uwo muhari Lawrence Kanyaka we avuga ko ari leta ya Kongo itariko irubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara kuko ibandanya guha ibigwanisha imihari igwanira muri ako karere. Perezida Tshisekedi yongeye kwagiriza u Rwanda gusasira iyo ntambara mu gufasha abarobeli ni byagirije bishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abahinga ba ONU, ariko Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma. Muri Afrika kandi amashuri yarongeye kugurura ejo ku munsi wa kabiri mu bisagara bibiri bikuru vya Malawi arivyo Lilongwe na Blantyre, ni nyuma y'indwi zibiri yugawe kubera ikiza cya korera. Icyo kiza kimaze kwica ababa amajana 8, abarenga ijana muri bo ni abana, abarenga 25,000 nibo banduye uwo mugera muri Malawi. Leta ya Malawi yarashyizeho ingingo zo gukinga ko korera irandagata, ariko ibandanya igabisha ko izosubira kugara ayo mashure bibaye ngombwa. Malawi imaze imyaka hafi 10 igwana n'ikiza cya korera. Ejo kuwa kabiri ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF cyaratanguye gutanga ibikoresho byo kurwanya icyo kiza mu mashuri atari make mu duce twasinzikaye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Kuri Afrika kandi umushikiranganje w'ubutunzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arafata urugendo muri iyi ndwi ku mugabane wa Afrika, aruhere muri Senegal akurikize Zambia na Afrika y'Epfo. Ni urugendo rutumbereye kuganira ku kwagura imigenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe hamwe no gushyigikira ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika. Uru rugendo ruje inyuma y'aho Perezida Joe Biden mu kwezi guheze yakiriye abakuru b'ibihugu bya Afrika. Yabemereye ko we n'abashikiranganji biwe bagiye kugendera Afrika muri uyu mwaka wa 2023. abategetsi bakuru mu bushikiranganji bw'ubutunzi bwa Amerika bavuga ko intumbero y'uru rugendo ari uguhanahana ibyiyumviro n'abategetsi ba Afrika abikorera utwabo abagwiza tunga hamwe n'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere. Uru rugendo rwa Yellen muri Afrika ruhuriranye n'ubwo umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu FMI Kristalina Georgieva azogira muri Zambia mu ndwi iza. Rukurikiye kandi rw'umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire Queen Gang aherukamwo muri Ethiopia, Angola, Benin, Gabon na Misiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara muri Ukraine, umujenerali w'igisirikare cya Amerika Mark Milley hamwe na mugenzi we wa Ukraine barahuriye ejo ku munsi wa kabiri mu ikambi ya gisirikare mu manuko bushira ubuseruko bwa Polonye. Bibaye ibiganiro bya mbere abo bategetsi mu bya gisirikare bagiranye amaso mu yandi. N'ikimenyetso cy'uko ugukorera hamwe mu guhangana n'Uburusiya kurushiriza gutera iyi ntambuko inyuma y'amezi 11 iyo ntambara imaze. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Milley hamwe n'umujenerali wa Ukraine Valery Zaluzhny baraganiriye amasaha abiri mu kibanza cy'ibanga hafi y'urubibe Ukraine ihana na Polonye. Abo bategetsi babiri ba gisirikare ntibari bwigere bahura, ariko barakunda kuvuganira ku matelefone kuva Uburusiya bwinjiye muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Uyu mubonano uje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bibandanya kurungika muri Ukraine ibigwanisho bifise agaciro kama miliyaridi y'amadolare mu kugwanya ibitero by'indege z'Uburusiya.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugeza ayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com na ho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Udusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya na makuru arambuye yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Duhere mu Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego z'umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso zitatanya abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Mu kanya gashize mvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri mu mujyi wa Goma, mbanza kumubaza icyateye abo baturage kwigaragambya.
Icyateye abaturage kwigaragambya kwari ukuvuga reka ntibashaka kubona ingabo za EAC cyangwa se ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zaje hano mu Burasirazuba bwa Congo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Muri izo ngabo murabizi harimo iza Kenya, iza Uganda ndetse n'izindi. Ubwo rero abaturage mu cyumweru gishize batanze iminsi 3 gusa kugira ngo izo ngabo zibe nazo zagiye ku rugamba mu gufatanya na FARDC kurwanya M23 ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro. Ariko iyo minsi 3 baha izo ngabo yarangiye irangira nta gikozwe, nk'uko nyine byari byanyuze mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuwa kane washize. Ubwo mukuru uno munsi niho bagiye mu myigaragambyo mu gitondo cya kare kabisa, byatangiye saa mbiri za mu gitondo. Imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yuzuye abigaragambya, biga bamwe ibice bigera muri bitandatu Geoffrey, kuko inzego z'umutekano nazo zari zabakaniye zavuze ziti reka nta myigaragambyo iri buze kuba. Ubwo nabo mu rwego rwo kugira bigaragambye bigaba mu bice bigaba mwama groupe nk'atandatu gutyo bamwe berekera ku biro by'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma abandi berekera ku biro bya za komine zombi ya Karisimbi na Goma ndetse n'abandi berekera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Jeffrey Mutagoma uko byaje kurangira rero abari berekeye ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru muri aya masaha tuvugana bose bamaze kwirubari barimo barirukanka kuko ntabwo ubuyobozi bw'umujyi bukomeje kuvuga guti nta myigaragambyo yemewe ubu tuvugana inzego z'umutekano zirimo kwirukanka naho nabigaragambya Jeffrey Mutagoma
wumva uko bimeze birasa nkaho ari abaturage ku ruhande rumwe na leta ku rundi ruhande aba baturage ni bande bateguye imyigaragambyo
aba baturage ni ama movement citoyen cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yose akorera muri mu ntara ya Kivu ya ruguru harimo na za societe civile zose bari bishyize hamwe urumva ni imyigaragambyo yari itari ifite isura nziza kuko ku ruhande rwa guverinema ku munsi w'ejo meya w'umujyi wa Goma yari yarashize itangazo asaba abantu bose kutagira imyigaragambyo ubwo nicyo cyatumye ahari kuri uno munsi mu myigaragambyo haza kubonekamo ikintu kidasa n'ubwumvikane Jeffrey
none niba mbyumva neza rero abo baturage bo baravuga bati izi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba nizijye ku rugamba ibyakozwe ibiteganyijwe muri gahunda yo kugarura amahoro muri ako karere abaturage bo barabibona ukundi
bari batanze iminsi itatu ubwo iminsi itatu yarangiye ku munsi w'ejo nta cyakozwe ubu ngubu rero ku ruhande rwabo nta gusaba ko izo ngabo zajya ku rugamba ahubwo ikiri ubu ngubu ni ugusaba ko ingabo za EAC zasubira mu bihugu zaturutsemo urabona abaturage ntabwo babona ko umutekano ntawe nta kigeze gihinduka na gike Jeffrey
ubu none birimo birerekeza he uko bibona abaturage bagiye mu mihanda kwigaragambya inzego z'umutekano zirabatatanyije nyuma y'ibi harakurikira wiki Jimmy Shukrani bakomeye
nyuma y'ibi aya mashyirahamwe ahise ahaye randevu abanyamakuru yuko imyigaragambyo iri bukomeze no ku munsi w'ejo bo bavuze ko badashobora na rimwe kurekeraho baratsobora na rimwe kureka kwigaragambya mu gihe ibyo bashaka bitaragerwa ibyo bashaka ni ukuvuga ngo ingabo za EAC zigende ubundi FARDC nayo ishyiremo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano ariko hagati aho mu baturage bamaze kwirukanganwaho n'inzego z'umutekano harimo n'abanyamakuru batatu ubu ngubu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Jeffrey urabona rero ni isura itari nziza muri ino minsi w'imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura bamwe bakavuga bati turigaragambya ariko leta nayo ntiyemerera abanyamakuru kuba bagira icyo batangaza ku byerekeranye imyigaragambyo irimo kubera hano muri Goma
Kimishukrani bakomera umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane ukomeze ubikurikirane uze kudutegurira inkuru irambuye mu makuru yacu ataha
murakoze cyane namwe Jeffrey
Ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
mu Burundi abaturage bo muri komini Nyanza Lac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya kolera gishobora kwaduka kubera ikibazo cy'ibura ry'amazi meza no kutagira ubwiherero barasaba inzego z'ubutegetsi gukemura icyo kibazo amazi atararenga inkombe ikiza cya kolera kimaze kuvugwa mu duce tumwe tw'Burundi turi mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'igihugu inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye
Mu Burundi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida bwamaze gushikiriza kwikiza cakorera cibonekeje mu turere tw'ubuvuzi tumwe tw'igihugu abanyagihugu baba hafi y'umwe hawuburobyi wa mvugo muri komine Nyanzarake cyo kimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa bari mu yabira kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko imiti mihagaze kokorera ishobora gutera muri ako karere kuko bituma babikorera ku nkenge nkengera z'ikiyaga Tanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha ya mazi ya ca kiyaga nyene.
Amakenga ntiyobura kuko urabona nk'ayi wacu mu mvugo ubu nta mazi dufise, turamaze igihe kinini amazi avantu bita kumuguruka, abantu b'amakinga bagenda kuyavoma ikidumu n'amafaranga 108. Aha mu mvugo urabona ni ku kivuko hari abantu benshi nibavye imihingo myinshi, utuzu twasugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye. Bugorofye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe, imvura iguye urumvira bitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi twagenda tukayavoma cyo kitacakorera kigatera kiza ego turashikirwa ntiduhariye kwe.
Nkorera Imana Jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata c'isuku ku mutumba wa Mvugo ahari uwo mweha w'uburobyi aremeza ko atagikozwe ibara rishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko nibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera tatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba.
Uno munsi ugiye kuraba isuku sikirenga naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahari ho hose, nk'ubu twaheruka kwakira ibipe bivuye mu rumonge byaba bijana na 180, umva nk'ibipe ijana na 180 biba birimo nk'abantu bababa igihumbi, tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontrola abo bantu ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane.
Abakorera urudandazwa rw'amafi, indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twasugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze imisi itari mike.
Abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa ariko uba bene igihugu ntibafise ubwiherero bukwiye, kuko twosaba yuko boza bakadutunganiriza ibintu by'amatwareti bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza cakorera natwe ntikidutere ngaha. Amazi ntakwiye kabisa, twari tuyakeneye amabombo meza yo kunywa.
Nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira.
Ico kibazo co kubaka utuzu twasugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri kuko Jerome Nkorera Imana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twasugumwe.
Ni ukuvuga notera kamo abene gihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe abatabufise bakabwimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira.
Ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida Sirivinze Imana yari yagabishije ku igenekerezo rya mbere Nzero mu mwaka w'2023 ku ikiza cakorera cateye mu turere tw'ubuvuzi tuhagati no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura.
Inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura, gukaraba igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe, gukaraba igihe cyose uhejeje gutegura umwana, gukaraba imbere yo konsa umwana, gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa, kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza. Muri iki gihe cyakorera dusabye abajejwe intwaro bihanize ibifungurwa bidandarizwa mu mabarabara, dusabye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe no kugira isuku ya misi yose.
Ico kiza cakorera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 331 Kigarama umwaka w'2022, aho hibonekeje abantu 13 bafashwe bakaba barabo mu mazone 3 y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama, Cibitoke na Buyenzi. Ahandi ico kiza cakorera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama umwaka w'2022. Uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri.
Tukiraho mu Burundi kandi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga ko inzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana ukorera Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa. Aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo.
Bagwizi bipeme kwatu kuma duhishirino nikuvuga abantu baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twa dukagura amajana 5 ubukageze ku 2000 ahubwo nibarahe batugarukiye
nkomi mu musiga nzani twebe urari mahitembo abala bahishiye twese twahishiye kuvuga ingabonke mbangura cyinzi
abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko
Kiramio mbatia nga mateke, ufise nga wana, utafise butanu, ni osu mingere kwa yutu vijovimu. Ari esasi tababi heze, asajama, kubera, ilisuma brazimu.
Kwa chano kumujango ni yuru mungu mwe vila gori. Kwa ndu mwe mungu. Ari kukumusu njibi humbi vitatu, ndu uyu mwe. Kani na honyo ni kumaga. Kwa humbi vitatu ni kakafu, ni kwa kuboga gusa, utukuta waki, agatunguru, Nuko gusu mwana sora kukungu.
Sinzo kila lehokadia, unyaka mirongiri ndwe, kwa munhara ya Cibitoke avuga ko biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cyane
hambere aho tukigira nga wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuraho igunira ry'ibiharage ibigorwa kikinyuruka buri yushyira ariko ubu nawe uzori maye gitari handwere icyo muzogenda wimbo
intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni hindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'ubuyohe bw'isindimwa nkuko ababarimyi babivuga
no kubura iyo duwifumbiza iyo kumbe tukayihura
kagati karimizo bari kaka bimaze kwa karo nta muntu yimbura ibintu byose bitavyuma urumva umurimi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha kari marima
uramataru w'intara ya Cibitoke wewe abona ko tari ubukene bw'imwimbu Karime Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu
iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahinda mu isomo icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujana mu isomo acara ati none muri ayo mezi abanzo bari gukora afungura gutunze bwa umuryango
nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima vyongeye basaba ko amakori yogabanuka kubifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo
ntibasura amakori mu ibaraba kubwira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatu n'utwi watu dandaze neza atakori barinze kumuta genda randaze kwa tumye kuri rode porogeze ku 90 turushikanye umutagisi vararuzana umuherezi 2010 urumva biguye mu ijana urudandaje cyo pamajane ndi gusa narase uyu mwana ntayuro ukorera rya barabara gusa kugara kubera ibiciro biguma biduka
intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomune ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba imana icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika noneho tunyarukire mu mahanga ku nshuro ya mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo ishize abatuye Ubushinwa baragabanutse cyane mu mwaka ushize mu gihe umubare w'abana bavuka muri icyo gihugu nawo wagabanutse ibyo birongera igitutu abategetsi b'icyo gihugu bariho cyo gukomeza kuzamura ubukungu mu gihe abafite imyaka yo gukora bagenda basaza cyane cyane mu gihe ubushyamirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda bwiyongera inkuru y'Ijwi rya Amerika mu ijwi rya Themistocle Mutijima
Ibyo bikubiye mu mibare y'ubushakashatsi bw'umwaka ushize yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurisha mibare kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko kugera mu mpera za 2022 umubare w'abaturage wagabanutseho 850 ugereranyije n'uko byari bihagaze igihe nk'icyo mu mwaka wari wabanje. Iyi mibare yafatiwe ku batuye Ubushinwa nyirizina gusa hatabazwaho mu birwa bya Hong Kong na Macao kimwe n'abanyamahanga. Iyi mibare y'ubutegetsi igaragaza ko abana bavuka nabo bagabanutseho miliyoni imwe ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wari wabanje. Ni mu gihe ubukungu bwifashe nabi hamwe n'ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko mu mwaka w'2022 havutse abana miliyoni 9.56. Imfuzo zageze kuri miliyoni 10.41 muri uwo mwaka. Nubwo imibare ya leta yakomeje gutangazwa mbere y'umwaka ushize itagaragazaga igabanuka, zimwe mu nzobere zizera ko abatuye iki gihugu bakomeje kugabanuka na mbere y'imyaka mike ishize. Ni impinduka zikomeye mu gihugu kigeze gushaka gukumira ubwiyongere bw'abaturage binyuze muri politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi. Byinshi mu bihugu bikize birimo guhangana n'uko byakemura ikibazo cy'abaturage bashoboye gukora bagenda basaza bishobora kudindiza ubwiyongere bw'ubukungu. Gusa zimwe mu nzobere zivuga ko izi mpinduka mu baturage zizagorana gucunga by'umwihariko mu gihugu nk'Ubushinwa gifite ubukungu burimo kuzamuka. Bwana Yifuzian, inzobere mu bijyanye n'inyigo z'abaturage kuri kaminuza ya Wisconsin Madison, by'umwihariko akaba ahugukiwe n'imiterere y'abaturage b'Ubushinwa, avuga ko Ubushinwa bushaje mbere y'uko bukira. Ntabwo byahise bisobanuka neza niba imibare y'abaturage b'Ubushinwa yaragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mbere yo gukwira ku isi yose. Ubushinwa bwakomeje gushinjwa na zimwe mu mpuguke gutangaza imibare itari yo y'abahitanwa n'iyi virusi, ahubwo bugatangaza ko abandi bishwe n'izindi ndwara. Nyamara nta bigereranyo by'umubare nyawo byashyizwe ahagaragara. Inzobere Yifuziane yavuze ko abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka kuva mu myaka 9 kugera ku 10 mbere y'igihe abategetsi b'icyo gihugu ndetse na Roni bitegaga. Iki gihugu kimaze igihe gifatwa nk'igituwe kurusha ibindi ku isi, ariko byitezwe ko mu gihe cya vuba Ubuhinde buzagitambukaho niba ahubwo bitaranamaze kuba. Ubushinwa bwashatse kongera abaturage babwo kuva bwahagarika politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe, igihugu cyagerageje gushishikariza imiryango kubyara umwana wa kabiri cyangwa yewe n'uwa gatatu, ariko ibyo nta gifatika byatanze. Ibyo bigaragaza imyifatire mu bice byinshi bya Aziya y'Uburasirazuba, aho umubare w'abana bavuka wagabanutse cyane. Mu Bushinwa, ikiguzi cyo kurera abana gihenze mu mijyi gifatwa nk'impamvu y'ukudatanga umusaruro kw'iyo gahunda. Inzobere yi yavuze ko ashingiye ku bushakashatsi bwe bwite, abaturage b'Ubushinwa barimo bagabanuka kuva mu mwaka w'2018 bigaragaza ko iki kibazo gifite uburemere busumbye kure uko abantu babitekerezaga. Uyu mushakashatsi agashimangira ko ubu Ubushinwa bufite ikigero cy'uburumbuke kiri hasi cyane kurusha ahandi ku isi, aho kigereranywa gusa n'ibihugu bya Taiwan na Korea y'Epfo. Bivugwa ko Ubushinwa bwahirukaga kugira igabanuka ry'abaturage mu gihe cy'impinduka mu by'inganda no guhuza ubutaka zazanywe n'uwari umukuru w'icyo gihugu Mao Zedong mu mpera z'imyaka y'1950, izo zateje inzara rusange yahitanye ababarirwa muri za miliyoni 40. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare cyavuze ko abaturage bari mu myaka yo gukora, ni ukuvuga bafite hagati y'imyaka 16 na 59, bangana na miliyoni 875.56, bingana na 60% by'abaturage bose b'igihugu. Ni mu gihe abafite kuva ku myaka 65 kuzamura bangana na miliyoni 209.78, bingana na 14.9% by'abatuye icyo gihugu bose. Ikiyongera ku ngorane z'igabanuka ry'abaturage, Ubushinwa buragenda bwinjira mu ntambara y'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikaba byaratumye igihugu kibuza bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'Abashinwa kugera ku ikoranabuhanga rya Amerika, hatangwa impamvu z'umutekano w'igihugu n'ingorane mu ihiganwa riboneye.
Inshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, hano dushoreje amakuru twari twabateguriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro, ni nawe wabegeranirije aya makuru mu izina ry'abagenzi banjye bose mwumvise. Ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.